iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'uyu munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Kubera iki aba bakuru b'ibihugu batabona akababaro k'Abarundi, kuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba ariwe n'umukandida adashobora kugira ikiringo cya gatatu?
Uyu ni Dr. Minani Jean, umwe mu banyapolitiki b'u Burundi bakurikiye inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ku bibazo by'u Burundi. Uburundi buza kwibanda muri ibi biganiro ni mu kanya gatoya. Eugenia Mukankuza ariko arabanza atunyuriremo mu makuru.
Chuti turi kumwe mwaramutse neza, ne Eugenia Mukankuso basuhuza nkuko Thomas yarabivuze. Ni giyogeza hamakuru duhere mu Burundi. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba uravuga ko amatora y'u Burundi yagombye kwigizwa inyuma ho ibyumweru bitandatu. Itangazo ryakurikiye inama yihutirwa y'ibihugu byo mu karere yabayeje ku cyumweru, nariyo yahamagariye impande zose guhagarika urugomo, kwambura intwaro urubyiruko no gushyiraho uburyo bwatuma abahunze urugomo rushingiye kuri politiki bagaruka mu gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yahagarariye igihugu mu gihe Perezida Pierre Nkurunziza hatagiye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'abaminisitiri baturutse muri Kenya, u Rwanda, Tanzania na Uganda. Inama yabereye muri Tanzania. Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma nawe yagiye kwifatanya n'abari mu biganiro. Icyemezo cy'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ngo ntigishobora gutuma imyigaragambyo ihagarara, kuko icyatumye bajya mu mihanda kitarabonerwa umuti. Abateguye iyo myigaragambyo ariko bavuga ko batanze agahenge kuri uyu wa mbere kugira ngo babanze basubire guha icyerekezo iyo myigaragambyo, ariko ko ejo kwa kabiri iyo myigaragambyo izakomeza. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yavuganye na Jeremy Minani uvugira umurwi Arusha uhuriyemo abanyapolitiki biyemeje kurwanya indi manda ya Perezida Nkurunziza.
Iyo ngingo twebwe ntitwogera kinini tuyivuze ko haracyari kare, mugabo nashaka mvuge nyarukije ko twebwe ikintu cyatumye tujya mu ibarabara ni ukubera Perezida Nkurunziza yafashe umugambi wo kwitoza ubwira gatatu aho nyanze ubwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Twebwe rero icyo cyatujyanye mu ibarabara nicyo turindiriye kandi tuzoguma tukirondera, tuzokirondera mu buryo twafashe bwo kugira imyiyerekano gushika tukironse. Mugabo turarindiriye Perezida Nkurunziza n'umugambi we w'icyo bazofata, ingingo bazofata ku vyerekeye ibyavugiwe i Dar es Salaam, hanyuma twongere dukorane turi kumwe nabo twatumye i Dar es Salaam abashitse batubwire ico batuzani, hama dufata ingingo nyamukuru.
Mugabo ico babazaniye mwacumvise ni ukwezi n'igice niko bategerezwa gusubiza imbere amatora, hanyuma kandi abo mwatumye amatwa dusumira ntibashoboye kwinjira muri iyo nama, mbega mubarindiriye kwita.
Ngombe ndabisubiremo twebwe twagiye mu ibarabara twiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Tuzoguma tuciyamiriza tubishije mu myiyerekano gushika igihe Petero Nkurunziza azoheba kwitoza ubwira gatatu.
Tukivuga rero ku byerekeye u Burundi, nyuma y'icyo cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ku byerekeye u Burundi nyine, bamwe mu batuye i Bujumbura bagize icyo babivugaho kuri mikoro ya Tabita Mukamusoni.
Iyo ngingo uruhande runini twayakiriye neza. Twayakiriye neza kubera iki? Kubera bahaye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kundi kwezi n'inusu ku kwirimbura, kugira yiyumvire ati ndakwiye kureka gusesa amaraso y'abanyagihugu, ndakwiye kureka iyi manda irikiratera amahane. Icyo nico cyatumye tuvuga tuti twayakiriye neza.
None bamuhaye umwanya wo kwiyumvira canke bafashe ingingo kugira ngo nkumbure amatora ashobore kugenda neza?
Ni umwanya wo kwiyumvira, ariko kandi ni n'umwanya wo kugira haganirwe iki kibazo cya kijanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kireho kirasesa amaraso y'Abarundi batari bake. Ikindi naco tubabaje nuko ico kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ataco bakivuze ko, ariko ikintu twibaza nuko baba bakivuze ko ariko bonyene batahurije arico gituma bashimye batashimye kugira ico babivuze ko. Turizeye neza rero ko muri uko kwezi n'inosu batanze umukuru w'igihugu agiye kureka gusesa amaraso y'Abarundi, agiye gukinjura gutyo impore ikaboneka i Burundi.
tuve mu Burundi sena ya leta zunze ubumwe za Amerika ejo ku cyumweru yarateranye mu buryo budasanzwe itangira gusuzuma niba yakongerera igihe uburenganzira ahaye igihugu bwo gucunga amatelefone mu rwego rw'umutekano cyangwa se niba byahagarara itegeko ryari ryaremejwe igihe cyaryo kirarangira saa sita z'ijoro ku isaha y'inaha i Washington ni mu kanya. Departement ya leta muri Amerika yavuze ko Abanyamerika benshi bafitwe n'inyeshyamba z'abashiyite b'abahuthi muri Yemen zirukanye guverinoma yarishyikiwe na Amerika kandi ko abo bahuthi bakomeje kurwana kugira ngo bafate igihugu cy'Abarabu gikenye kurusha ibindi ku isi. Muri abo bagizwe ngo hatarimo batatu bikekwa ko bakorera amasosiyete yigenga mu gihe abandi bane ntawe uzi umwuga wabo bafite ubwenegihugu bwa Amerika n'ubwa Yemen. Urukiko rw'ubujurire rwa Misiri hejo ku cyumweru rwakatiye umucamanza uzwi cyane akaba n'impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu witwa Mahienur El Masri n'abandi babiri amezi 15 y'igifungo ku byaha byo kuba barateye sitasiyo ya polisi. El Masri n'abo baburana hamwe bari bahanishijwe imyaka ibiri.
Eugenie urakoze kuri ayo makuru tugejejeho. Nshuti zacu, muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Amakuru rero yerekeye Burundi. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ejo bateraniye i Dar es Salaam umurwa mukuru wa Tanzania ku kibazo cy'u Burundi. Perezida Petero Nkurunziza ntiyagiyeyo, yohereje ministre w'ububanyi n'amahanga Alain Nyamitwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe ntiyagiye mu nama y'i Dar es Salaam, ahubwo Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo we yarahari kimwe na Perezida wa Tanzania na bagenzi be ba Kenya na Uganda. Inama yasabye ko amatora yo mu Burundi yakwigizwa yo byibura igihe cy'ukwezi n'igice. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Dr. Minani Jean, umwe mu banyapolitiki b'u Burundi bakurikiye iyo nama i Dar es Salaam, uko yakiriye icyo cyifuzo cy'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba.
Kwegwe icyo gusunika amatora ukwezi n'igice twabyakiriye neza, kuko nta kundi byari kugenda atari gusunika amatora. Ariko ikibazo kimwe tutabona neza ni kubera iki aba bakuru b'ibihugu batabona akababaro k'Abarundi, kuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba ariwe n'umukandida adashobora kugira ikiringo cya gatatu. Icyo ariko bakwiye kukivuga neza, ntigikwiye n'impari, ntigikwiye n'uko duharira. Ariko icyo twemeje kandi tuvuze tuti ntacu ni uko bavuga yuko muri uko kwezi n'igice tuzoganira kugira ngo dutorere inyishu twese nawe arimo inyishu y'ikibazo cyo kwitoza ubwa gatatu, kuko ku bwacu ntashobora kwitoza ubwa gatatu na gatoya. Twebwe rero ntiduhindura umusimamo, tuguma turi aho twari turi, tuvuga tuti Petero Nkurunziza ntashobora gusubira kwitoza ku kiringo cya gatatu.
Ikindi kibazo abakubwa b'Afrika bafashe kubijyanye n'u Burundi nuko imfungwa zafashwe muri iyi minsi zose zafungurwa, mwe mu migambwe yanyu mubona iyi yaba ari impamvu ari umuti watuma imyigaragambyo no gutangira ibiganiro bifatika bishoboka?
Ibyo byose ugufungurwa koko n'ubundi ngombwa ko bafungurwa, nta muntu bafatira ubusa kwari kurenga amategeko, bari babafatiye ubusa uko bapfungura. Tubona ko ari byo byari bikwiye nabo nyine bari kubyibwira. Noneho ntihorose amaprison badushiramo twese, ariko navyo rero turabishimye kuko kuba bahanuye gucyo bagahanura, na cyane cyane babuze igipolisi, babuze n'imbonerakure kwica abantu. Imbonerakure zose zifise ibigwanisho bazibake, nabo bose babafasha, nabo bose bambitse igipolisi basubira iwabo bave mu gipolisi cy'u Burundi kugira ngo inzego z'umutekano zisubire kuba inzego z'umutekano zitarimo dutose.
Mwese mukumva ku ruhande rw'amashyaka imigambwe itavuga rumwe na leta, abakuru bya Afrika bari muri iyo nama y'i Dar es Salaam bagomba gufata icyemezo cy'uko Perezida Nkurunziza atakwitoza, atakwiyamamaza?
Ego niko tuvuga, kandi twari turindiriye mugabo ntabyo bagize nico twa tuvuga ati biratubabaje ariko turemeza impanuro baduhaye ko muri ico kiringo cy'ukwezi kumwe n'igice tubandanya tugane baza bakaturaba tukaganira tukababwira igituma twebwe tudashobora kwemera ko Petro Nkunziza yitoza ku kiringo cya gatatu.
Naho se ku kibazo cyerekeye ko abigaragambya abakora iriya myirekano bayihagarika mu migambwe yanyu mwiyemeje kwa mwasaba abayoboke banyu guhagarika iriya myigaragambyo,
icyo kibazo gishobora kukivugira nga kuko sindabona n'abandi ari abadutumye naje nserukira twaje duserukira twe na Leon Ngendakumana imigambwe yose yatumye abantu babo kwiyamamaza kugira imyerekano. Twagiye kubaha raporo tuzokwicara tuganira icyo kibazo turabe ingingo dufata.
Mushinga ntahe Yohani Minani, iyo nama y'i Dar es Salaam mwe nk'abahagarariye imigambwe itavuga mu butegetsi mwayikurikiraniye hafi mwari muyirimo?
Nta n'umwe yagiyemwe twaba haba abaserukiye leta haba twebwe twari kumwe turindiriye abakuru b'ibihugu bagiye bariyugarana barakiganira nta n'umwe bahamagaye ngo bamwumvirize, ariko twari twatumye ababegereye bose twavuganye baba abantu babo aho twari duhagaze bari bahaze nako naho leta yari ihagaze byari bizwi. Ni ukuvuga rero bagiye kuganira bonyine mu kibanza cy'aho umukuru w'igihugu wa Tanzania aba kandi akorera. Nta bantu benshi bagiyeyo kuko baciye biyugarana uburenu basohotse batora iryo tangazo.
Mushinga ntahe Yohani Minani, mumaze igihe kirekire muri politiki cyane ku bijyanye n'u Burundi mu bihe bikomeye mwabaga kenshi muhari, icyizere mwaba mufite ku bijyanye n'ibyemezo by'abakuru b'ihugu byaho i Dar es Salaam bafashe, ni ikihe mufite ko amahoro n'ibyo mwifuza mu Burundi bijyanye no gutera imbere byagerwaho, ni ikihe mwaduha?
Twebwe ubwa mbere mu cyizere tugifise muri twebwe tugifise no mu Barundi, kuko abo abakuru b'ihugu bo mu karere nta na rimwe bazoza kutubwira ngo tugire iki kikunguvu, ariko tuzaturumviriza impanuro zabo, tuzaturumviriza impanuro igihe cyose kuko bamwe baduhanura kananira abagabo ntiyimye, tuzaturumviriza impanuro zabo tuheze natwe tubabwire aho duhagaze igihe cyose, twongere tubaze abacu abarundi aho bahagaze icyo bashaka kugira ngo twafate ingingo dufate ingingo ibereye. Turi abizeye kandi turashikiye nuko baduhanura, kuko no mu gihe cyari gikomeye cyane mugombora n'ubu bikomeye cyane twarabumvirije twarashitse ku masezerano y'Arusha. Ntako rero na twebwe twagana tuzobaza ijambo rimwe, muremeye ko aya masezerano twari twayagiriye hamwe mukadufasha, muremeye ko twahunyanga cyangwa tuyafuta n'umutamanye rero bavuga yuko twamuruhishije gushikaho afatwa buhiri gutyo nyene agacagenda Imana ikamuhamagara kubera uburuhe twamuhaye kubera icyo kibazo twarimo. Icyo nicyo cyo tuzobabaza hanyuma tuzurundira iyo nyishu yamo ariko babivuze baraza tubiganire, turizeye ko inyishu izoboneka kandi inyishu nezeza Abarundi bose.
Ndabashimiye cyane Mushinga ntahe Jean Minani aho i Dar es Salaam muri Tanzania.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Facebook ni VOA Radio yacu. Abarundi baracyahunga ari benshi. Umunyamakuru wacu mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze yanyarukiye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kureba uko bimeze yarari ejo.
Aho ku mupaka hagumye hibonekeza umurongo munini cyane w'imodokari ziva zimwe ziva i Bujumbura n'izindi ziva twashoboye kumenya ko ziva mu zindi ntara, bose ubona ko bariko barahunga bajya mu Rwanda bafise ibyangombwa, ariko abandi nabo batavyo bamwe nta buzi ko bari babifise. Ariko rero ikintu gishasha nuvuga ko cyabonetse tutari duherutse kubona ni uko uno munsi hongeye kuboneka abantu bo mu ntara ya Kirundo bahunga bafise imiryango iri mbere no mu gisagara, bamwe bamwe bose bariko bagenda mu Rwanda. Twaciye tuva ngaho tuca dukubitira mu kandi kayira gatoya kamenyereye gucamo n'abantu bagenda n'amaguru batagirangira n'ishangombwa na kimwe, akayira k'imigenderanire abanyakirundo muri komine bose ni basanzwe bacamo iyo bariko barabonana n'abagenzi babo b'u Rwanda baramukanya cyangwa bahana ibidandazwa. Naho nyine dusanga urujya n'uruza rwongerekanye gusumba uko byahora. Rero twashobye kwaza bamwe abamwe naho batashobye kwemera kuvugira kuri mikro yacu batubwiye yuko iyi ndwi igiye kubamwo amatora ibateye ubwoba cyane ko bumva ngo ko hashobora kuba ibintu bitameze neza guherejo na cyane cyane mu gihe imyanzuro yova mu nama y'i Dar es Salaam yova umwanzuro udashimisha bose bamwe mbere bakavuga yuko ngo hashobora kuba n'ibintu by'intambara bikomeye ngo ari byo bariko barumva kandi ko ari byo biriko biratuma bahunga.
Hanyuma hari amakuru avuga yuko hari n'abashobora kuba bava mu Rwanda basubira mu Burundi, harabo wabonye?
Ego ibyo bintu twa nuko tudashobora kubamenya abo bantu amazina yabo, ntushobora kumenya yuko yari yarahunze ko bari gusubirayo canke, ariko ibyo biravugwa kandi n'abantu begereye ngaho ku mupaka twashoboye kuvugana barabyemeza, na cyane cyane abace muri ako kayira barabyemeza yuko hari abantu batari Burundi baza ku murango ku mugoroba bagasubirayo. Imwe na rimwe mbere ubu bariko baranasarura, hariho abaje kugira basarure uduharage bari basize barimye kugira ngo bashobore kudutwara mu Rwanda aho kudufungurira imiryango yabo. Hanyuma ikindi noshobora kuvuga Thomas ni uko ubwo nyine ingaruka mbi zaciye zibonekeza kuzima mu gihugu na cyane cyane aho ku mupaka, ifaranga ry'u Burundi ryaciye rikoroka cyane ku rugero rudasanzwe. Amafaranga y'u Burundi bahora bavunja, no kuvuga bahora bavunja ifaranga ry'u Rwanda ryahora rigurishwa amafaranga 2.4 by'amarundi, uno munsi ryakeje ku bice 2.9 hagati y'ibice 2.8 cyanke ifaranga rimwe ry'u Rwanda ryariko rigurishwa 2 y'amarundi 9 cyanke gushika kuri 3. Ikindi cyariko kiribonekeza nuko nk'ibintu by'ibifungurwa na cyane cyane ibiharage bikunda kuva mu Kirundo bishoka mu ntara za Ngozi za Bujumbura, uno munsi ibiharage biriko birasarurwa mu ntara ya Kirundo nka byose ubona bifata inzira ijya i Rwanda. Ibyo rero bikabateye umutima uhagaze abarundi basigaye mu Burundi ko bishobora gutera n'inzara.
Jean Bosco Ndarurinze, umunyamakuru wacu Kirundo, urakoze cyane.
Yego namwe murakoze.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. I Bujumbura, abakristu gatolika barenga 1000 ejo bari mu rugendo rwo gusabira igihugu cyabo amahoro. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Diana Nininahazwe yararukurikiye.
Ugo rugendo rw'abakirisu katolika bo mu mihingo itandukanye gwaherere ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Abari bagwitabiriye bagenda baravyina indirimbo bongera banavuza ingoma n'amafirimbi. Abakirisu bati naca tuzindukanye ku musozi wa Siyoni atari gusabira igihugu amahoro.
Jiwe njemva mu ntara ya Mutimbuzi muri zone Rubirizi. Haba nje kwifatanya n'abandi muri kigisagara kubera kitagendwa. Udusabe umuvyeyi Bikira Maria wenyene ngarabe ibikwiye ari bya turose.
Yesu aduhe amahoro nico gikuru ca byose. Abo bose baba ariko baradadaza bumvira umukama Yesu. Kuko imbere y'Imana nta numwe asumba amategeko y'Imana.
Tugasabira amahoro abo bose baba bagifise umutima w'ukwicana, ukwigungira ko ukuti ukwikunda ntibakunda abandi kugira ngo bahinduke nk'abemera Imana. Turemeza tagukekereza ko ibyo byose bizoshoboka.
Ubwo rugendo rwari rwateguwe kurangirira mu gasengero ka Bikira Maria kari Gikungu inyuma y'imisaha herejo na Musenyeri arongo ya Diocese ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye.
Nuko rero handi hato turaza gushikira hariya no ku gasengero ka Bikira Maria tumusabe abananya duherekeze.
Ariko ntivyo havuye bigikunda kugo rugendo rusozererwa muri ako gasengero kuko inkuka ya misa igeze hagati habonetse abantu baza babwira abajeje umutekano muri Mansion Gikungu ko hari akagwi kagizwe n'abantu bagera kuri 40 bo babari bafise umugambi wo kugandagura Musenyeri Evariste Ngoyagoye bakoresheje amagrenade. Uno ari no mubaburiye aremangiyo nkuru
bashaka Musenyeri niwe bashaka kubera wungire ngo bahagarike guhagarika amatora bace batubwira yuko tumaze gushikanga anyi kushengero agapima kuvuga ivya ukutu tangula gutera kavuma itwiba abari bafite ajima grenade na bari bahagaze hije
mwari gutera kavuma igute
twaduhagaze imigwi imigwi ni haja abatanguye kuvuga ivya politique cyo dutangura kuvuga he none no mushingiro zige bigisha mu politique twaje kuvuga bijembo y'Imana none mutangiye kuvushira mu ivyo bintu hari umuntu yarafite phone yaca bafona uba misori bakaca bazira rero nabo bakaca batangura ari gutera ya magrenade nabuze amahoro ndavuga toya aya mahera ya marasuku mvuma nemera ngende mpfine iyo nzara none akirinda bivuga iyo aba ntasenga Imana kabisa iyo hari mfisi kingera ntacyo navuga kuko urabona nabo twari kumubona babona kandi bisanzwe
Musenyeri Evariste Ngoyagoye arongoye archidiocese nkuru ya Bujumbura musiguro yiwe yaremesheje abakirisu ko batotwagwa n'ubwoba muri bino bihe vya politique igihugu kirimwo yongera abatumirira kuba hakiremwa muntu
muri iyi minsi turabona ngene abana tutagisonera ibiremwa by'Imana hariko ararengerana ko twigarura ko duhinduka tugasonera cy'Imana yaremye ubwoba ni bwinshi mu mitima y'abantu kore ibyo twumva ariko tumenye ko Imana iri kumwe natwe mureme rema kuko mukamare kumwe natwe mwizigirire
Patire Arcade ni mubona icegera cyurongoye abakirisu babarayike yahamagariye abanyepolitike b'i Burundi kuja hamwe bakumvikana kugira ngo habone kumutekano abantu bagasubira kuduza ikivi abahunze nabo bagahunguka Patire Arcade yibukije kandi abanyepolitike bahoze mu mihari itandukanye ya Kiliziya Katolika ko ari indagano baraganiye Imana ngo kuri ubwo babwirizwa gukubitiza agatima mpembero bakarabamarira ari mu banyagihugu gucyo bagatanga amahoro i Bujumbura Diane Ninahadze kubwije America.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Seni ni Commission y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe amatora, abantu babiri mu bari bayigize bareguye, umwe muri bo ni Vice President wayo Space Caritas Ndironkeye yanahungiye mu mahanga. Seni rero isigayemo abantu batatu gusa. Inkurikizi ni izihe? Ese amatora ashobora kuba kandi Seni ituzuye? Nibyo umunyamategeko Maître Dieudonné bashiraho ishize adusobanurira.
Oya, nibishobora gushoboka. Seni y'u Burundi
yego
unganijwe nibwirizwa nshingiro mu ngingo zayo za 89 91 159 ariko hariho n'itegeko ryo kwa president ryo kuwa 12 z'ukwa gatatu mu 2012
yego
rivuga neza mu ngingo ya 21 yuko mu gihe umunywanyi umwe umuntu umwe yaragize seni atanze imihoho naho yoba ari umwe ategerezwa guca subirizwa n'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'ukwezi ariko babanje kwemezwa n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka urwego rumwe rumwe rwose rukabemeza ku bice bitatu bya kane ni ukuvuga rero nk'uko n'ingingo ya 90 ingingo ya 90 ibwirizwa nshingano n'ingingo ya gatandatu iri tegeko ry'umukuru w'igihugu abivuga ni ukuvuga yuko mu kumusubiriza bategerezwa gukurikiza ubuntu babashizeho turavye rero ikiringo gisigaye amatora ntashoboka kuko murabona hari n'abantu batanze imihoho bari mu nzego z'ama province ibyo bita CEPI n'amasesi abo bose kugira bashobore gusubirizwa iyo seni isanzwe ibikora itegerezwa kubikorera hamwe ni ukuvuga bafise un pouvoir collégial n'abandi basubirijwe ni ukuvuga ko abo bantu bategerezwa gusinya bose kuko bafata ingingo kubice bine vya gatanu ariko urumva ubu umugwi ntukwiye ingingo ya 90 ivuga ko uwo mugwi ugizwe n'abantu batanu ni ukuvuga ko usigaye ugizwe n'abantu batatu utabukiri wa mugwi wategekanijwe n'amategeko muri make rero tubona yuko uko amategeko abivuga kuko mu gihugu gikurikiza amategeko gitegerezwa kubahiriza ayo mategeko yacu nyene tubona ko amatora ategerezwa kurindira n'amategeko abitegeka bakabanza bagasubiriza abo bantu kumburengira bakavugana n'ibindi kuko iki ibintu byo tuma haba amatora atekanye ahurijwe ko na bose ntibikwiye byo sino kurirwa ndabigaruka ko kubera ubu nariko mvuga ka muhinga gusa kubya amategeko avuga
none se nkubwo ngubwo kubasubiriza kandi muvuze yuko basubirizwa mu gihe cy'ukwezi abo ngabo batanze imihoho kubasubiriza muri iki cyumweru birashoboka
kubasubiriza muri ukwezi numva bidashoboka kuko urumva imbere yuko umukuru w'igihugu abasubiriza inama nshingamateka itegerezwa kubanza igakorana ikabemeza ku bice bitatu bya bine ni ukuvuga kuri majorite ya 3/4
sena nayo igaheza ikabemeza ukwabo bagaheza rero mu nyuma bakaza bakarahira imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ku ivyo bishobora kuba byabaye mu kiringo cindwi imwe je mbono mengo ntibishoboka hanyuma nuko nico gitigiri c'abashingamateka bashobora kuba kwiza kugira ngo babasubirize turavye ihe vya politiki igihugu kigezemo mbono mengo ntibikunda muri make rero bisaba yuko abanyapolitike basubira bakicarana bakaraba ico kibazo ingene bagikemura kugikubira nabo kugira bajeho habanje kuba imikebukano harabaza consultation kugira abo bantu bajeho ingingo ya 89 iravuga yuko abantu bategerezwa kuba ari abantu bahazwi neza kuba ari abantu bagororotse so gupfa rero kuzana ngo barashizaho kuko bapfunye bo bazanye nizo n'inamashinga amateka yo hezita nabemeza muri make rero tubona yuko iby'amatora kuri uko byari bitegekanijwe bitagikunze ntabantu bariho basubiriza abo mu maseti no mu masesi kuko abari kubikora nane nabo babiri bavuze kugira basubirizwe nababariye amategeko ica tegekanya kuvuga nta numuntu numwe ashobora kuja inyuma yayo mategeko inyuma y'ibwirizwa shingiro inyuma y'itegeko risanzwe ritunganya ingene ni ikora
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho sporo n'imikino na makuru twateguriwe na Jean-Claude Munyandindu uri Kigali.
Mu mpira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 yasezerewe n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu mukino wabaye ejo kuwa gatandatu kuri stade na Kivubu muri Uganda. Muri uwo mukino wo kwishyura abasore ba Uganda bayobowe n'umutoza Virutini Sredojevic bakunze kwita Mico batsinze Amavubi y'u Rwanda ibitego bibiri ku busa. Ibyo bitego byabonetse bikurikiranye ku munota 66 w'umukino byatsinzwe na John Semazi ndetse na Faruk Mia abakinnyi b'umutoza Mashami Vincent baranzwe no guhuzagurika mu binyuma no kutagira intege n'ubushobozi bwo gutera mu izamu ibi bitego bibiri ku busa u Rwanda rwatsindiwe na Uganda i Kampala byaje byiyongera ku bindi bibiri kuri kimwe nanone ikipe ya Uganda yari yatsinze u Rwanda mu mukino ubanza wari wabaye mu cyumweru gishize kuri Stade Amahoro i Remera ku ntera ikurikiraho Ikipe ya Uganda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 izahita icakirana n'ikipe y'igihugu ya Misiri izarokoka hagati y'amakipe abiri izahita ibona uburenganzira bwo kwerekeza muri Senegal mu mikino ya nyuma guhatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu majonjora y'ikubitiro ikipe y'u Rwanda yari yakuyemo ikipe ya Somalia tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball biracyakomeye kumenya ikipe izashobora kwegukana igikombe cya shampiyona uyu mwaka amakipe Lyon Sport Volleyball Club n'ishuri rikuru rya Kibungo Inatec niyo ahabwa amahirwe yo kuzasimbiza iki gikombe nubwo urugendo rukiri rurerure umukino washoboraga kongera kugira icyerekezo utanga hagati y'amakipe abiri y'ibikonyozi ntabwo washoboye kurangira kuko imvura y'umuvumbi yaje gutuma usubikwa uwo mukino utarashoboye kurangira wabere mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Burasirazuba ejo ndi kwa gatandatu aho ikipe Inatec Volleyball Club yari yakiriye Rayon Sport Volleyball Club mu gihe Inatec Volleyball Club yari imaze kwibonera iseti yayo ya mbere ku manota 25 kuri 23 ya Rayon Sport umukino uhagaritswe n'imvura nyinshi icyo gihe amakipe yari arimo guhatanira iseti ya kabiri Rayon Sport Volleyball Club ifite amanota 12 ku 10 ya Inatec Volleyball Club imbaga y'abantu yari yahuruye yatashye itamenye aho insinzi y'uwo mukino yerekeje Rayon Sport iyobowe n'umutoza wayo Fidele Nyirimana n'abakinnyi bayo ngenderwaho nka Eugene Tuyishime, Fred Musoni, Nelson Murangwa, Adolphe Mutoni na bagenzi babo bari bahigiye kongera gutsinda Inatec Volleyball Club nkuko byagenze mu mukino ubanza warabereye i Kigali. Ku rundi ruhande ariko Inatec Volleyball Club yavugaga ko nta kosa yagombaga gukora cyane cyane ko yari yatijwe umurindi n'abafana batabarika bo mu mujyi wa Ngoma. Abakinnyi b'umutoza Dominique Ntawangundi bayobowe na kapiteni wabo Olivier Ntagengwa na kabuhariwe Aimable Mutuyimana warumaze iminsi afite ikibazo cy'imvune tutibagiye Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo bari bahigiye gutwara Rayon Sport Volleyball Club amanota 3 y'uwo munsi byose ariko byarangiye impaka zidakemutse kandi itariki uyu mukino uzongera kuberaho ntabwo yigeze itangazwa yari Claude Munyandinda i Kigali
Nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byacu by'akakanya na habihumurije mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.